mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda no muri cya 18 muri 10 na Joe Diane ni nahazwe ndongoye ibiganiro vy'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Duhurira ku isoko ya Masanganzi. Ntaworo nk'iki gihumbi ngaho ugiye gusuma ntatukuzana. Dushitse ku isoko tumunyaranirako. Yo ninza ari mu kutwica.
Kubera isoko ya Masanganzi isumamwe abantu benshi. Nizo mpunzu nyene gacusanga ibiciro rya bigumye biduga biduga.
Aba n'abanyagihugu ba mu micungararo mu ikambi ya Musasa ari mu ntara ya Ngozi mu gihugu cy'u Burundi. Aha bagiriza impunzi z'abakongomani zahungiye muri iyo kambi ko bariko baratuma ibiciro biduga. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hato mu bihagufi ya maradiyo yanyu. Ariko mbanze ndababwire muri make ko igihugu cya Arabia Saudite cyaraye kivanyeho icese itegeko ryahora ribuza abagore bo muri ico gihugu gutwara imodokari. Iyo ngingo yarashimishije abakenyezi bahora bikora ku bashoferi, abahungu bo mu miryango w'amatagisi hamwe n'abandi kugira ngo biyunguruze n'imodokari. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres abicije mu itangazo yashize ahabona iryo tegeko rimaze gufatwa, yakeje abagore bo muri Arabia Saudite bagize uruhara rukomeye kugira ngo iyo ngingo ifatwe. Gwanira Guterres muri iryo tangazo yanavuze ko iyo ngingo izotuma ubutunzi n'iterambere vyisununura mu bafasoni. Antonio Guterres yahamagariye leta gushitera izindi ntambwe mu bisata bitandukanye kugira ngo abapfasoni n'abagabo banganishwe. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika yasavye kuno w'Imana ko abimukira binjira muri Leta Zunze za Amerika mu nzira zitemewe n'amategeko basubizwa iyo baje bava, ubwo nyene batarinze no kumvirizwa n'ubutungane. Mu butumwa bugufi yacinje kuri Twitter yiwe, Trump yagize ati: "Ndugure twa mugina, ntidushobora kwemera abo bantu bose ko bategeka batera igihugu cacu ndugaye twa mugina." Umutegetsi wa Amerika haremeza ko amategeko agenga ivy'impunzi n'abimukira Amerika aragatwe ngo kwisi hose kandi arenganya abaca mu nzira zemewe n'amategeko n'izitemewe n'amategeko barindira imyaka n'imyaka kugeza batunganirizwe. Ivyo bisabwa na Trump bishobora kugorana gushirwa mu ngiro na nyaburya hasanzwe hari ukudahuza mu bashinga amateka kwihinyanyurwa ry'amategeko agenga impunzi n'abikumukira. Perezida Trump yongeye gusubiramwo ivyo yasavye ko abo kwemererwa kwinjira muri Amerika bo babafitiye akamaro igihugu. Ati: "Dukeneye abantu bazofasha kugira Amerika yongere gukomera." Mu Congereza yavuze ati: "Make America great again." Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Muriko murayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi ho turi ku mirongo migufi ya short waves kuri metero 45, 31 na metero 41. Ku murongo ya yindi mutwumvira ko ku mugoroba ni metero 19 na metero 22. Turi kandi no kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA kaburungu.com, Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahika zigitegwa c'igitoke kirabangamiwe n'indwara bita ruhonyabitoke ni mu ntara ya Kirundo mu gihugu cy'u Burundi. Abanyagihugu bavuga ko batabona uko bagiye kubaho, basigura ko igitoke arico gitegwa mbumba rugo cari kibatunze cane. Ibindi turabaza umenyesha makuru ijwi rya Amerika mu Kirundo Jean Bosco ndarurinze.
Umutumba wa Gihosha uri muri komine ya Kirundo uri muyimaze kubonekamwo ibitoke bigwaye. Abanyagihugu bo kuri uyo mutumba bavuga ko iyo ngwara isasika imirima y'ibitoke aho iciye
bikuma byuma birafatwa mitotikoma igitoke cyagiraho kigiye ko gaca hajamo ibintu imbere by'intiribwa ntiwokijya ntiwogisoroma usanga cyahiye
kigahira ko kibaza ngo cyahiye bagisoroma hakugana ugahiga makukura mukayabu bimaze umwaka bifashwe kuko bimwe bimwe byo ibitoke by'ibizungu nyene narabirandaguye bamwe bamwe barabitemaguye nyene baratumure ariko arafashwe iby'ibirundi bene ivyo navyo.
Igitoke ni kimwe mu bitegwa mbumbarugo bitunze imiryango myinshi mu Kirundo. Abarimyi b'ibitoke bafise ubwoba ko inzara ishobora kubinjirana.
Mu minsi ntituzoronka ibyo turya. Ni kandi ibitoke ari byo byari bitutunze bikaba vyaho. Rereka n'abana bazodupfa n'abadushi bahere kubera ibiryo bike. Agatoke k'umuntu yakikora ko umwanya wari wose imbaraga kashi ukagatema ukarabura abana. Nyene kagiye tuzokwikora kuki. Ndabona ubunya nta myumbati tugira, nta mateke narafashwe n'ingwara araho, nta dusigaye twikora kwa ako gatoki.
Nuko muduhamba turondera izindi mbuto zindi turima, zikunzunga n'ibyo bitoke. Kubera ibyo bitoke bimaze kugwara, umuntu waragwaye, iyi myumbati turagwara.
Ku mutumba wa Gihosha, iyo ngwara ntizwi neza, ndetse abarimyi bamwe bakavuga ko ari ubwa mbere bayibonye.
Twasoba twibaza ko nk'iyo ari inkuru zo wagwara turamaze igihe cyane. Baba mutuma mvuye barabaye mbishye gashaka kugira ibitoke cyo rwara.
Urumva ngwara mwe ntayo mutse.
Iyo ngwara ntatuzi kabisa.
Abari bakwiye kubigerageza nyine bakaturabira ko batironkera imiti bakatugarurira hagufi tutarashira.
Ubwo nkabo banyene ari nko nkabo tugakira kwa kafisi imiti gasanga kumure baradufashije igitoro kiragatse kwa nicyo kidutunze.
Nubwo iyo ngwara itaramenyekana kuri uyo mutumba ahandi iramaze kumenyekana. Ubuyobozi bw'uburimyi n'ubworozi hamwe n'ibidukikije mu ntara ya Kirundo bumenyesha ko bwihaye ikiringo cy'ukwezi kose kugira bakwiragire imitumba yose bahimiriza gutuza iyo ngwara. Leonidas Rivuzimana aramutswa ubwo buyobozi avuga ko bamaze guca mu mitumba itari mike ya Bugabira na Busoni ibigisha abanyagihugu uko bayituza muri indwi bakazobandaniriza aho batarashika. Kuba taramenye iyo ngwara rivuze Imana arayisigura.
Nagashikira imitumba 50 mu ntara yose kandi hari imitumba imwe imaze kubonekeza ko imaze gufata imirima itari mike. Ingwara y'abanyabitoke ni ingwara iterwa n'umugera bita bakiteri ifashe igitoke usanga ubwa mbere imitoto irabenja nk'uyisutse kwa mazi ikababuka ihereye ku gasunwe umwana n'ukuma kwigitoke nacho kana ngihiye kandi ariyo kicama utemye umutumburi haize nka kitana chavamo ibishibe nemeze nk'ibishira binuka cyane nibyo nibyo bimenyesha bitwereka.
Mu gihe hari abasaba umuti umuyobozi w'urimyi n'ubworozi hamwe n'ibidukikije mu Kirundo avuga ko atamuti
duhimiriza bene igihugu ko umutsinda wasabonye wagwaye barandura bakabizika bakarendera amezi 6 kugira ngo basubire gusubizaho igitoro. Nta muti uhari ntibapompa ariko bakoresha ubwo buhinga. Hanyuma rero kugira ntigumirandagata nuko twahimiriza yuko imikanana yose isho ibonetse igihe gitoke kimaze kwiza impogo baca bayikurako kuko nayo nyene iratuma iyo ngwara irandagata kubera cyanzukiziza guhakura. Turahimiriza kandi yuko kizira gutera imitsinda ivuyemo ayo matongo agwaye. Tukahimiriza kandi yuko kizira kututurira itoke uva gutoka kuja ku kindi cyane cyane ku kigwaye.
Muri ubwo buhinga abarimyi barasabwa ko umupanga wakoreshejwe mu gutema igitoki kigwaye ucishwa mu muriro no kugira wice imigera yabusigaye ko imbere yo gukoreshwa kubitarandura. Mu Kirundo nkuraru ku Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika.
Jean Bosco Ndarurinze harakenuye tukiri mu ntara zigize igihugu cy'u Burundi ubukene bw'ubuzu bwa surwumwe makomine ntara ya Cankuzo buri mu bishobora kubangamira amagara y'abanyagihugu. Ni mu gihe iyo ntara igizwe n'amashamba menshi abanyagihugu bakavuga ko ariyo bitumamwo ibyo bikaba uko mu gihe ho ku mitumba imwe imwe isanzwe ikenya amazi aho mu bushikiranganji bujejwe iby'amagara y'abantu bakemeza yuko ico kibazo cyo kutagira amazi naco nyene gishobora gukwega izindi ngorane. Murabyumva mu nkuru twa tegure n'umenyesha makuru y'ijwi rya Amerika mu Cankuzo Diane Ndonse.
Abanyagihugu bo mu ntara ya Cankuzo ntibarajijuka mu kuvavanura n'ingeso yo kwituma mu mashamba. Umuntu ariko ararengana hafi y'amashamba yiyubara kuyacamwo kuko ashobora guhonyora amazirantoke. Uyu ni umwe mu banyagihugu bo muri komine ya Cankuzo atubwira ko bashobora kuba bahandurira udukoko two muri uwo mwanda.
Iyo ugiye ugacutse urasanga nyene amazirantoke nihari usanga nyene ugiye ukava aho wanduye inzoka za nzoka nyene ziko bavuga.
Uko kwituma mu mashamba kuva ku banyagihugu badatunze ubuzu bwa sugumwe mu mihana nko ku mutumba wa Nyabisindu abajeje intwaro bavuga ko nka 80% atabwo bafise insiguro nubugaba kuri bamwe ahandi bikava ku bukene abagabo bateramira mu bunywero bobo bavuga ko atahandi baja atari mu mashamba narijya baba bayegereye uyu tumusanze ari karanywera
twibwo ugo twanywira niho twituma twituma haje mipoli yiga lirahari yiga sami ibujumburi wanyu tino hari puri
niko ari kwabwira mu bwubake kwibarabara mubona muzashaka kubujamwe ho
bari bujamwe aho bari babushikiri mugaho umuntu ari bateriwe ni haro kwituma
ibintu birunyugwa nuko muri kano karere hasanzwe hari ubukene bw'amazi none ngo ratereza ari mu bajeje intwaro ku mutumba wa Nyabisindu muri komune ya Cankuzo avuga ko ari ngorane ikomeye kuri bo
urabona hageze nko mu muci amazi acakama no kuvuga amazi meza amazi gukama kugira baze badusubire mu za rusengo biragurana naho nyene bikagorana kumva zuko bashobora tubwira iyo tubereye baza kutwubakira amasengo yakamye mu amazi ati abene gihugu batanga intererano gake no kuvuga nti basorera amazi akasabuga ati tujamubene gihugu tuzobubakira mu mafaranga yavuye muri mwebwe tubongerereje kuca mwatanze ningorane zikomeye kuko muri cyo gihe tutagira amazi meza ni ukuvuga dusanze ahantu hari umugati tudahayo nyene turatekesha eka no kuyanywa tukayanywa kubera imvu nk'iyo tukaca dushira ko no kubura ubwo buryo bwa sugumu ningorane dufite ku mutumbi wacu Nyabisindu
abajeje igisata cy'iterambere ry'abanyagihugu n'isuku mu ntara ya Cankuzo bavuga ko bariko baragerageza gutuza ingeso yo kwituma mu mashamba Musagere Jina umwe mu baremesha kiyago bo ku mutumba wa Nyabisindu abona ko nibihano nyabuna bikuye kujamwo
ibyo bintu byo guhimiriza bagira ubuzi bwa sugumwe twaragikoze cyo kikogwa mugani carase guhera abantu b'abanyagihugu baragoye nukuri batabaciye amande ntibaropfa bakoze ubwo buzi bwa sugumwe kuko uri kuragenda kubabwira cumengo ukigenda kumuhana barakwemerera ati arobikora mugani usubiyeyo uzosanga atana kimwe yakoze
intara ya Cankuzo iri mu zifite amashamba menshi ivyo bigakaryo abanyagihugu kuyikingamwo mu gihe bakeneye aho bituma Dieudonné Ndayisaba arongoye igisata cy'iterambere ry'abanyagihugu n'isuku avuga ko biri no mu bituma batihutira kuba ku buzu bwa sugumwe icyo gisata arongoye avuga ko kiriko kirahimiriza abanyagihugu kubwubaka mu mihana hamwe no kumabarabara igikorwa kikaba cahereye muri komine ya Cankuzo kikazobandanya no mu yandi makomine mu ntara ya Cankuzo Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Banywanyi bakunze ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira. 2,325, 9,685, 9,815, 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, 12,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 640, 9,470, 10,070, 13,630. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda naho mu gihugu cy'u Rwanda ubushikiranganji bujejwe iby'umuco na karanga butangaza ko hagiye gutanguzwa amahimiriza yo kumenyekanisha no guhitamwo inyambaro ibihesha icubahiro ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu mu Rwanda Asumta Kabuyi yakurikiranye ikiganiro ubwo bushikiranganji bwatanze mu mpera zindwi twaraye dusozereye
Mu ntangiriro z'uku kwezi kwa gatandatu hagiye hagaragara amafoto y'abana b'abakobwa b'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bambaye imyambaro isa n'iyo baciyemo kabiri ibi byagarutsweho cyane ku mbuga nkoranyambaga ababyeyi bamwe batangaza ko imyambarire ibateye inkeke ndetse abarezi bo bagatinyuka kuvuga ko batabona uko babigenza babyihoreye ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kane minisitiri ufite umuco mu nshingano ze yatangaje ko nta tegeko rigena uburyo umuntu akwiye kwambara mu Rwanda ririho ko ahubwo bagiye kurushaho gukaza ubukangurambaga bahereye mu muryango uyu ni minisitiri watu Julienne
icyo rero twumva dukwiye gukora icyambere ni kwigisha abanyarwanda tukavuga ko ibibereye abandi cyangwa ubera ahandi tudakwiye kubifata uko byakabaye ngo tubizane hano dukwiye kugira ubushobozi bwo gushungura no gutoranya ibitubereye hanyuma muri rusange tukagira navuga guhugurana twese abantu bakamenya umwambaro umuntu yambara nawo wambarira kuko hari umwambaro ushobora kwambara aho utagenewe ukaba mubi ariko wambara aho wabugenewe utaka wiba mubi ntabwo dufite itegeko mu gihugu rivuga ngo abantu bambara batya ariko muri wa muco no mu byo duhuriyeho nk'abanyarwanda arizo umuntu abona akabona biragayitsa akabona ntibikwiriye
Bwana Vuningoma James umuyobozi wo mu nteko nyarwanda y'ururimi n'umuco nawe avuga ko icyo bagiye gushyiramo imbaraga ari ugukangurira umuryango uko abana babo bakwiye kwihesha agaciro
ukubwira abana bacu b'abanyarwanda kazi yewe n'abahungu ntituvuga abakobwa gusa iyo ubona umwana w'umuhungu ufite ipantaro igiye kugwa yigana ngo nibigezweho ibyo byose burya bimutesha agaciro nuko abatabizi n'umwana w'umukobwa rero nuko umwana w'umukobwa kugenda hari akigurisha mu ngongo n'umustari kujya kuri ya stage akihanika hariye ubwana bw'ubuhungu buraho buseka bibwira ngo buramuha agaciro kandi bakamutesha cyambere no kubwira umuryango ngo nyamuneka
urubyiruko cyane cyane rw'abahungu rwavuganye n'ijwi rya Amerika rugaragaza ko rudashyigikiye imyambarire y'urukoza soni babona kuri bashiki babo ko basobanura kwibatera ibishuko
umuntu ko yikwiza nawe abyiyumvamo kitwica no kuvuga ngo hasohotse iki munsi ndambara iki
niko bavuga ngo ni style oye ngiye ndabyanga cyane ni imico mibi rega basore ni nk'amashanyarazi iyo duhuye n'umukobwa wambaye gutya wera nka najya nk'umusore cyangwa kukumwifuza ariko iyo wenda tugaruye bigarutse bya kera byari byiza cyane kurushaho erega n'abandi aba badamu bafite abagabo babambara akajipo kabageze hano ukavuga ati ni wa wundi ufite uwo mugabo n'umwana
abakobwa bakiri bato basanga badakwiye gukomeza gushyirwa mu majwi kuko ibyo bakora byose babirebera kuri bakuru babo ndetse no kuri ba nyina
kuko ntabwo nzambara birebire mu mata yambara birebire no kushirebe gutegetse umva bikuvunye ku giti cyawe iyo ubonyambaye imina ubushatsi kwambara iyo mina iyo baguhaye icupa ndetwayicisha akabibona ntagikina gutwara umva nanjye nta kintu bitwaye
ko ntabwo uzabona amada wawe yambaye utuntu dutoya narangiza ngo nawe wambara ibinini kandi watabyambara ugasanga umubyeyi arajya mu isoko akagura nyine umwana we utuntu tugufi ntabwo umwana azareka kuyambara azagumya yambara
twagombye kubanza kubica ku babyeyi kuko aba ntabwo yabaca ababyeyi batabikoze
noneho mu rubyiruko ni ukubarenganya
ni ukuturenganya nyine ko natwe tubona ababikora abakuru bacu ari bakomeje kutwereka urugero rwiza rwo kwambara imyenda idesha agaciro
biro byo kuvuga ngo mu ishuri ngo mugomba kwambara ibigeze ku birenge ni ukubahohotera
ni ukuduhohotera byo biragaragara
ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi mu rwanda gitangaza ko mu mashuri kuko hari ikibazo cy'imyambarire y'urukoza soni aho usanga umunyeshuri baramuguriye umwambaro umukwiriye yagira ku ishuri akawucamo kabiri gusa abanyeshuri bo bakayemeza ko iki kibazo kidakwiye kureberwa mu bakiri bato ahubwo kumenya neza iki kibazo kwiye gutangira mu muryango mugari Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
Nana bice ku masonga nkitangura abanyagihugu ba mu icungaro rikambi yo ku Musasa ni mu ntara ya Ngozi mu gihugu cy'u Burundi bagiriza impunzi abanyekongo ko zituma ubuzima buzimba aho ni mu gihe abanyagihugu bavuga ko umwimbo wagenze nabi hama bagahurira ku isoko z'impunzi imuntu tubaza mugenzi wacu Fidelite ishatse yuguruye umwanya wa makuru avugwa mu gisata c'impunzi
Abanyagihugu mu ikomine ya Kiremba zone Musasa bafitisha ari impunzi z'abanyekongo za mikambi ya Musasa kuri turi bicuro byongera ku isoko.
Impunzi z'abakongomani zibino muri zone Musasa ni nyinshi cyane zirarenga ibihumbi indwi. Duhurira ku isoko ya Masanganzira. Naho woro nk'iki gihumbi ngaho ugiye gusuma nta tuzana. Dushitse ku isoko tunyaranirako. Yo ninza ari mu kutwica.
Kubera isoko ya Masanganzira isumamwe abantu benshi. Nizo mpunzi nyene gacusanga ibiciro rya bigumye biduga biduga.
Ku isoko twebwe turahurirayo n'abakongomani tugiye gusuma duhurirayo mutonga tonga w'ibijumba ubu utwebwe tugura nk'ibihumbi nka 10 kubera tunyaranira ko turi abantu benshi
abakongo ababonye tusanga bizinze cyane nk'ibijumba umuntu yahoragura nk'icyatanu aciye abigura nka bitatu utusanga hariho ikintu kiba kibabaje umuntu kuko uri umunyagihugu mutoyi ntubuka ibigonzo
abanyagihugu bamenyesha ko batunzwe n'isoko kubera ko imirimo babikora ko uno mwaka tuca bahanuvye kubera ihindagurika ry'ibihe
uno mwaka kabisa imvura yaguye ubwo kaba yakayobera abahinga naje nk'uturanye nateye twaruhukiye twese mu mwonga kubera inkukura abanyinshi imvura wanira dutemba na birakomera
ino murutoba twaragize ikibazo kubera ibintu by'imvura barateye ibiharage twasoromye ubatere 50 narengeje ibiro bitatu ibirayi wateye ibiri jana narengeje ibiro 200
urubura rwaratwononeye imvura iratwononera ntari cyo nakimwe twasoromye aho wateye ibiro 50 by'ibiharage uhakurira ibiro 3 by'ibiharage aho wateye ibiro 60 by'ibirayi uhakurira ibiro 10 ibitoki urubura rwarahushaguye imyumbati urubura rwarahushaguye
biturutse ku rugo bukene babayemo ufatiye ku mwimbo muke baronse niyo bagiye gusuma mu isoko abayegi kwavuga yuko atarubwirwa bafise kora ko imunze abanyekongo bari mu isoko ku masanganzira zibasunze akanoti
abakongomani bo kuburyo bifashirizwa n'amakungu kandi nasiye bobo bazabazanya amafaranga menshi twebwe abene gihugu natwe bo kuri imitumba ducuditse muri imitumba y'iyizone nyene ya Musasa tugiye gusuma nkeka ugatusanga rero nkatwebwe tutagira ayo mafaranga tuza turaronka misi yose utwana twacu tukatugwandamira ko ngaha ayi bamwe bamwe mbe baranahevye no kuza kwiga ari kubera inzara
abanyekongo badusumbye amafaranga kubera bobo asiyere bafasha cyane yarye baha amafaranga cyangwa bakabaha ibiryo bobo rero igituma twero cha tugira ikibazo kubera duhuriye mu isoko bobo ivyo babahaye byinshi bimwe bashaba bishora nkiyo dufate babashaye nk'ubugari bw'ibigori bashaba bushora bagaca bagenda kugura ubugari bw'umwumbati bamaze kugura ubugari bw'umwumbati rero twebwe ugiye ku kiro buca buzimba nk'ubu ikiro cy'ubugari kigeze ku 1000 ibaharage navyo bigeze ku 2 kubera rero bobo baje gusuma ntibaza bavuga ngo dusuma dukenye cyane basoma vyishye kuburyo ko afite umuta
ingene no baniyumvira ko zwazi dusumbya amafaranga amashira hamwe araza inko ku kwezi guheze bakabaha amafaranga yo kuja gusuma bakabahana nibintu bimwe bakabigurisha ibindi nabyo bakabije urumva nico gituma niyumvira ko baba dusumbya amafaranga yo kugira ngo basume ibintu bakoresheje gusumbya amahera abene gihugu
umuze abanyekongo za mikambi ya Musasa hoereye kugiserukira ntandumwe yashimye kuri iyo cyo kuri radio mu byo batubyiye harimo kuri byo abanyagihugu bashikirije harimo gushikuza utubutse kutamenya kubwizo mpunzi ibishoboka mu isoko ku masanganzira bivamwe mu banyagihugu mu gihe banyagihugu batimbuye birumvikana ko nibifungwa mu isoko bica bikena hanyuma ibiciro bigaca biduga nayo kuba abasunze amafaranga abanyekongo bamenyesha ko bisa no kubacurira kuko ku bwabo impunzi idakora ntirime ibesho n'udufungwa two nyene ifashishwa tubanje gupimwa itokoroherwa mu butunzi gusumba bene igihugu kibahaye indaro muri zone Musasa mu ntara ya Ngozi Fidelite yishatse iryo rya Amerika
Fidelite gisata c'impunzi cyo tubabandaniza muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo abarundi bahungiye mu karere kitwa Sange bipfuza kujanwa kuri y'urubibe ruhuza igihugu cy'u Burundi na Kongo abavuganye n'ijuru rya Amerika bimeza yuko ari urwaruka rw'imbonera kure bama babona mu icungara ryo ku karere bigatuma badatekanirwa inkuru irambuye na Vedaste Ngabo akuri ijuru rya Amerika muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
Impunzi z'abarundi ziba mu nkambi y'agateganyo ya Sange zivuga yuko ziteye impungenge no kumaragi kirekire muri iyi nkambi iri hafi y'igihugu cy'u Burundi na Congo ibi izi impunzi zibivuga zishingiye kuba hari igihe ziza zijya hanze y'iyi nkambi ko mu isoko ndetse no gutera ibiraka zikagenda zihura na rumwe mu rubyiruko rw'imbonera kure ruba rwaremye isoko yo muri Sange
twebwe ikintu tubona bo dukorera urabona turi ngaha turi ku rubibe rw'igihugu cyacu kandi bamwe batwirukako turashobora n'ukubabona naho mwisange turiko turagenda genda mwisange wababona ugaca umutima usubira guhagarara ikintu mbona bakwiye kudukorera niba duha amafomo badukure ngaha batwunguruze kuko nta mpunzi guma ku rubibe rwawe nico jewe no saba kugira ngo umuti wa byose uboneke
none se hari abantu mugenda muhura nabahangaha
tuzababona bamwe badutoteza nyene hari gihe ugira gutyo ukamubona yaje nko gutemberaho mwisange nawe ugacumera nk'uwinyegeza kugira ngo ntakubone ngo kudome ku intuzeye ugaca winyegeza aha rero nihamba vuye Burundi Nicyo gituma bari bakuye kuhadukura bakatwunguruza
President w'inkambi yo muri Sange Kwizeye Imana Calixte nawe yemeza yuko bagenda bahura n'uru rubyiruko rw'imbonera kure iyo bari hanze y'inkambi
urashobora kuduri mu isanga ukazubona umuntu yaje kudugura kuko ni isoko ifitanye imigenderanire na Gasenyi mu Burundi na Sange muri Congo rero bari isuka kubwishi no mu iyo migwi yatumye duhunga barimwe baraza kudugura Kuri hamwe bo duha amafomo tukahava byogenda neza cyane tukabona ko twisanzuye turi kure tutari hafi yacu
harabo se mugenda mubona
barababona rimwe bazinanye akavuga uri ngaha bambwiye ngo uri mu migwi y'abagwanya acavuga ati kandi guca amahera arabahenda kugira arengane avuze ko hari no mu mpunzi bo cyamugirira nabi barahura barahura mu nzira ariko baratembera hari gihe twa dufise nk'umugwayi agwariye mu hôpital général amushiriye nk'utwo kurya azabona basekanye n'uwo yahunze
izi mpunzi kandi zitangaza yuko kuba zi muri aka karere gaturanye n'igihugu cy'u Burundi hari inzego zishinzwe umutekano zikorera muri Republika ya Demokarasi ya Congo zizihotera zizita kuba zimwe mu nyeshamba z'Abarundi zibarizwa mu misozi miremire y'akarere ka Uvira dore ko muri ako karere habarizwa inyeshamba za FNL, Forebu ndetse na Red Tabara
bakubwira yuko uri Murundi ngo wavuye Burundi uje kugwana bo twebwe ikintu tubona ngaha aya muri Congo tuko turatembera nkuko mengo turabarefije twebwe uko dutembere yugira gucya bageva ngaha aya nahajya ngo hagararaho baragufashe baragukubise bakugize yondo nimba urufise nk'ibihumbi bibiri wari igihumbi wari ugiye gusoma nk'utubaga wohete kugahereza abana gatsima nk'amwe wakarose ucugira gucya ngo hagarara hari abo vita ngo ngamamenuze ya ngamandoroide mwamara gusakana nimba ari batanu batandatu uze gushimira Imana batakuvunaga uyu mugongo niba gusiga ukomeye basukwa basigira aya mafaranga aho urasinze uragiye
kubera iki cyane babagenzereza gucyo
mbo igituma batugenzereza gucyo nuko batubwira yuko turabaki turaba Abarundi twaje tuvi Burundi o ngo namwe murabanyeshamba hari baradutoteje nino badutoteje
kuri iki kibazo cyo kuba piru bibi gw'igihugu cy'u Burundi Ngandu Frank umuyobozi uhagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri inkambi ya Sange avuga yuko biba biteganyijwe yuko impunzi zimara ibyumweru bibiri muri inkambi ariko kuri ubu zikaba zimaramo amezi menshi zitegereje kubarugwa kugira ngo zihabwe ikarita iranga impunzi mbere yuko zijanwa mu nkambi y'Imurongwe tubamenyeshe yuko atari muri inkambi yonyine ya Sange impunzi z'Abarundi zivuga yuko ziteye ubwoba no kuba hafiri w'igihugu cy'u Burundi ahubwo ni impunzi ziba mu nkambi ya Kavivira no mu Rusenda nazo zivuga yuko zifite ikibazo cyo kuba inkambi zibamo zihana urubibi n'igihugu cy'u Burundi zahunze badatse ngabo ku bwijwi rya Amerika muri Sange yo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo
mu karirimbo kiwe amahoro aya mahoro nayo tuce tuyifuriza kugira muri nondwe nshasha nuko rero tunabashimira ko mwabanye natwe mu ntango ya kino kiganiro tugiye gusozerera ngaha twongera dushimira abanyamakuru bacu aho bari bagiye barakora ibitandukanye kugira ngo kino kiganiro cuno wa mbere gishoboke mwakoze mwese masaha ari imbere turabafite ibindi biganiro muri byo harimo ikiganiro muri isangaza kuba ari saa kumi gushika saa kumi n'imwe igihe c'isaha cumi na zibiri araza ko ari amakuru avugwa mu Burundi igihe c'isaha imwe n'igice naho aza ko ari amakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afurika muranigwe na Lidiane Nahazwe Macbili ya Bero yegeranije amajwi Niles Dress nawe ayashira hamwe twemi tubashimire rero twongere tubifurize amahoro muri nondwi nshasha dutanguye
Shobonzwa Jose na umimbaraka Amahoro Imbabazi zawe Izanyo maute
My hope is my face, my face, small face, small face, small case. Case to shed blood for me. I thank him for Christ died for me. He will come to the light shine on me. He will ride, homie. I take chance for chance to know God, homie. The truth, the Bible will never tell lies, homie. It's my time, homie. It's my time, homie.